muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura niho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ni mu kibanza kinini ubu kigaragara cyahozemo ingoro y'umugambwe badasigana iprona. Hari kimashini cimba n'abakozi benshi mu gusevere. Umukuru mu gusevere yabwiye amenyesha makuru igikorwa kiko kirabera muri ico kibanza.
Turiko turarondera ibiziga, amagufa, ibisigarira n'ivya boneka turamaze kuronka bikeya, tuzobishira hamwe tuvyegeranye hanyuma tugire icegeranyo tushikiriza inzego nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu hanyuma abene kubura baronka kanya ko kubafuba ko kubaherekeza ko kubaririra.
Zone ya Kamenge niyo yatanguriye mu intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi bya leta y'icyo gihe. Ni nyuma yaho wari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abarundi agandaguriwe. Iyo ntambara yahitanye abantu baba mu makartie yako gace ko mu buraruko bwa Bujumbura batazwi igitigiri. Eka mbere na Petero Karavenda yicariye arongoye mu Gisevere ntazi igitigiri cy'abahasize ubuzima naho umugwa arongoye uri kuregeranya ibisigarira by'abahahambwe mu kivunga.
Icerekana cya mbere abapfiriye ngaha niyutoye nk'imitwe yabishwe, niyutoye nk'imitwe yabishwe kuko ajya magufa twita amaguru abora n'ingoga, abora n'ingoga cyane cyane iyo mu kuzimu muri ibyo bivu harimwo ibifasha kwabora n'ingoga icyo twokwita propriété chimique. No kuvuga ibivu byose byo mu Burundi ntibinyarusa kuboresha magufa biva isinge nimeze. Icyo rero turondera ngaha arabishwe arabahambwe ngaha turondera kwasubiza agateka. Amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'ifata kibanza hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu twobashingura ryari bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ibyo birori.
Ako gace ka Kamenge kariko kazugwamwo amagufa y'abantu ntikahambwemwo gusa abahitanywe n'ubwicanyi. Abahaba bavuga ko hahavuye habitongo ry'abapfuye kuko abahitanwa n'urwakarago muri icyo gihe cy'amagume ariho nyene bahambwa. Umukuru mu Gisevere yabajijwe ingene ibyo bisigarira bizotandukanye.
Inama zabaye ngaha mu ngagara 2-3-4 twicaranye n'abarongoye amakartie n'amazone batubwiye bati bijya bikorwa bya harya mu kibanza cahora ari isoko ya Kamenge turabibashinze arabishwe bagatabwa mu binogo arabapfuye tukabahamba ngaha kubera twashoboye kujya kubahamba. Babidushinze kubera iki? Batubwiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi n'uwo yidutuma ntitwoyitora, bamwe baraheze barahonye barapfuye abandi barahunze basubiye ruguru. Erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha hari n'abiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana. Dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka.
Igikorwa kiriko kibera muri zone ya Kamenge ni kimwe mu by'umugujejwe kumenya ukuri kumabi yabaye mu Burundi uhamagarirwa gukora. Ndayicariye awurongoye akavuga ko imbere yuko bashika mu Kamenge ibisigarira by'abantu nk'ivyo biherutse kwegeranywa no mu yindi mihingo y'igihugu.
Ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara cyangwa abarongoye amakomine cyangwa abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo byatawemo abantu. Aha rero ngira mvuga ikijambo rimwe mvuga nti mu minsi heze twakoreye muri Muhuta muri Gitaza y'intara ya Rumonge, mu minsi heze twakoreye mu Ndurumu aho bita muri komine Marangara y'intara ya Ngozi, aho twakoreye ni Mabanda mu ntara ya Makamba. Aho hose ibinogo byatawemo abantu byatowe kubera ari ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere ari bya leta cyangwa ari bya bigenga.
Umukuru w'umugisevere nta kindi asaba abariko barakora ibikorwa by'iterambere nuko hamwe babonye ibinogo byatawemo abantu bo bimenyesha uwo mugwi kugira uvyegeranye. Petero Karavere ndayicariye akavuga ko mu byo mu gwarongoye washinzwe harimo guhambana iteka ibisigarira by'abarundi bagandaguwe mu bihe by'amagumu mu Burundi bwaciyemo.